Egato kumuji wa Cibitoke uhasanga ico bita ama barriere atandukanye amwe muri ayo akaba acungegwa n'abapolisi ushitse kuri aya acungegwa n'abapolisi ico barabu bwa mbere nuko uba uri kuragerageza kujabuka igihugu cy'u Burundi uciye ku mupaka wa Ruhwa amakuru twakuye ku barriere iherereye imbere y'ishirahamwe gitwa Rugo Farm yemeza yuko hagizwe basanga n'ishakoshi yotuma yikekwa ko afashe urugendo atemererwa kubandanya ngo arengane iyo barriere twanasanze kwa mavalize agera kuri tatu kwi barriere ya nyuma urengana imbere y'ukushikira umupaka wa Ruhwa icunzwe n'abanyagihugu mu ntwaro bemeza ko ari ababa bari ko batoza amatagisi ya commune ntivyoroshe kuharonka inkuru
ibyo bintu si byo
abivuga nkako
we tumwe uvuga
nkande we ndumvira ivuga gari ico ndiko ndavuga n'ikintu
we murashira ibintu by'urofa
mu gihe amakuru twakuye mu Cibitoke yemeza ko hari ababuzwa kurengana umupaka wa Ruhwa bikeka kuba bahunze igihugu Ansel Menyandwi arongoye intara ya Cibitoke avyamirira kure
hariho abantu bagiye barakora ivyaha mu Burundi no muri intara bashobora kuba kumbe bariko barakunga ubutungane icyo banza kugira amatohoza muri parke ico gituma benshi usanga babahagarika kugira ngo banze babimanye neza abantu baciye kuri uwo mupaka ko atari babandi bari mu bamwe babikekwa kuba barakoze ivyaha turazi ko hari abo sentare zishira mu byo bita liberté provisoire no kuvuga bakurikirana bitegembye abo rero kenshi hari naho bafatira nko muri bibihe ko tusanga bararenganya umupaka barahunze cyane cyane ko tuzi ko abantu bashobora kwikika muri bibihe basanga barahunze ubutungane
tumva ko imivya politiki babanye gute
babanye neza cyane nta muntu numwe yaburongoye umugambwe cyangwa ugwarukaro ni hurikiye mu byago bitandukanye turabona bagiranira amatati na uratwitura ko hari ingorane zashitse bose babanye neza kandi bose bariteguriye amatora ahubwo nagira ndababwire ko amatora kuyegeze nyuma no kubera ingorane ziri mu gisagara cya Bujumbura ahandi ho twebwe mu ntara cy'Ibitoke tuba twari twariteguye bose batubwiye bati twaranze umwanya ukabo rero kubera turi mu gihugu tubisa kubahiriza gukurikiza ingingo yafunditswe kwego kw'igihugu
abatavuga rumwe na leta bo ntibabibona uko
abantu bacu bari ku ntonde abantu banyanyi bacu bahirwa buhongo batatuzwa akaba ariho benshi muri bo batakira mu ngo zabo na cyane cyane usanga bahigwa n'abajijwe intwaro ku mutumba mu mazone n'abajijwe kubakingira tafise n'abantu bafunze ubuzwe bafunguwe kumukuru w'amazone kumukuru wa komine muri brigade bafunze bazira kubegamye umugambwe utari kubutegeka tugasaba yuko vy'ukuri abatwara yo kubutegetsa uno muri aba bakuye imitumba abashefu de zone canke abasitanteri batwarira bose ivyo bintu vyo guhiga umuntu azira ko ari umugambwe canke uri mu birenga ngo batwarira bose umuntu azira ngo umukuru abonye ko yerekanye ko ari umugambwe uyu canke uri utari kubutegetsa
abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke ikibara gishinga nuko icuka kibi kiri hagati y'abanyepolitike cohava kuko ngo kuva imyamamazo yo kwiyamiriza ikiringo gatatu cy'umukuru w'igihugu itanguye bakora bahomba
urumva tudandaza ibiharage n'ibigori ntabakire bakiza bivanye n'imvuzo y'umutekano muke bahora bapfa Bujumbura baza kuturangura ubu ntibakiza ko ata mutekano wawe nibyo turangura ntibiro nk'abakire babigura urumva umufuka twawuranguye hari ke mukire yashobora kuza tukabirangura agaca bitwara byose ariko ubu rero ntibabitwara turashobora kumara indwi turiko turabicuruza kandi ari umufukumba
Rudandaza rugenda nabi kubera imyigaragambyo yabaye ntabakire tukironga twarangura itoni gahita ihera ariko ubu ngubu umuntu aranguye itoni ntihera ibiro igihumbi byahera umunsi umwe bikaba birahera ubu naho turabidandaza nk'indwi yose igahera tuba turabidandaza
kuva ibi bintu by'imyamamazo bitangura urudandaza rw'iwanje rwo gutwara imodoka rwaciye ruba nk'uruhagaze kuko sindonka abakiriya nirwa muri parikingi ariho hamwe nkora nkahomba mu bose akagomba kumvuga nabi kubera akazi nikakiboneka nka mbere gihugu kera twarakora tukaronka amahera tukaza tugashimisha bene imiduga ubu basigaye banavuga mbere yuko amahera tuyamaze tuyajya
Ibitigiri by'abarundi baca ku mupaka wa Ruhwa bagiye mu bihugu bibanye biragoye kumenya kuko tutemerewe gushika kuri uwo mupaka ariko ico bikoze hari amararo y'inka yimuriwe hagufi y'umupaka wa Ruhwa bamwe muri banye nayo mararo batashimye kuduha majwi batubwiye ko babikoze kugira ngo hagize igishobora gushikira igihugu cy'u Burundi bahungane mu bihugu bibanye ibitungwa byabo vyoroshe ibarabara rya Cibitoke Bujumbura ku mugoroba riba ricungerewe n'abasirikare batari bake mu Cibitoke Diane nahadwe kubwijwe rya Amerika
urakoze Diane nkuko rero tukamatubwira ubu mukanya turafise abatumire tukaba tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye cyane gose turatangura tuvuge kuri icyo kibazo cingaruka mbi z'imyerekano naho ibere Bujumbura imyerekano dutangwe kubona ko ishikana mu zindi ntara eka cyane cyane kubadandaza eka ku bintu byinshi cyane gose eka no kubura ifungurwa n'abari hagati mu gihugu eka n'abari mu gisagara cha Bujumbura uyu munsi rero twatumiye abatumire batatu turi kumwe na Richard Chiramunda mwiriwe neza Richard
Miriwe ngaho muri Amerika.
Murakomeye?
Yego turaho.
Turi kumwe kandi n'umushyana ino sambano nawe nyene akabari iburusere mu Bubirigi muri kigihe ashora kwa ariko aratembera. Umushyana ino sambano muri Veneza.
Muri Veneza.
Turi kumwe kandi na Jemede Misigaro akaba ari mu Burundi ari mwishirahamwe ry'abanyamerika b'Abarundi aha mu ntara ya Tennessee. Nivyo Jemede mwiriwe neza?
Mwiriwe mwiriwe.
Murakomeye?
Turakomeye turakomeye.
Uyu munsi rero nkuko nariko ndabivuga tugomba tuvuge ku bibazo bitandukanye cyane rwose turavuga turatangura kuri ico kibazo cingaruka mbi imyerekano igira mu Burundi turiheza turi kubona abashinga ntahe ikintu cokorwa kugira ngo abadandaza eka abantu bose bafise ingorane ziva cyane cyane ku ruhagarara ruri mu gisagara cya Bujumbura badushikirize ivyumviro vyabo twumve ko hashobora kuba nk'inshu zoboneka. Turavuga kandi no ku biganiro bisa n'utazi aho nta muntu azi aho biriko biraja muri iki gihe intumwa ya ONU Said Jenita asa n'utemewe eka yahakanywe n'abanya politiki batavuga rumwe na leta. Turagaruka kandi kuvyerekeye ikibazo cimpunzi eka n'ikibazo cy'ukunguruza amatora gushika isango rishasha riracarindiriwe ariko abashinga ntahe bose baraza kuduha ivyiyumviro vyabo kuri ivyo bibazo byose. Rika dutangwe ku mushinga ntahe Richard Kiramunda mwumvise amakuru atangajwe mumenyesha amakuru wacu Diane avuga ko ingaruka imyerekano ifise ku badandaza bo mu ntara ya Cibitoke. Mbega murafise ivyiyumviro mushikiriza vyo kuntu izo ngaruka z'iyo myerekano zitogira uruhara ruhambaye cyane rwose canke rubi cyane ku badandaza eka no ku bantu bose bazera ubuzima bwabo ku bidandazwa ku ruja n'uruza rw'abantu?
Ego icyo umuntu ashobora kuvuga nuko gusa iyo ngorane itarebonekezwa mu Cibitoke ibirakomeye cyane 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 i Bujumbura aho abadandaza nabo nyene batagishobora kudandaza ibyashara byabo kandi n'abantu ntibajya ku kazi. No kuvuga rero ko imishahara izogorana kuboneka, no kuvuga kandi yuko n'abana ntibakijya ku ishuri. Ubu rero turiko turegereza hafi, turiko turarenza iminsi 40 iyo myerekano yewe igo ruhagarara. Ucubona yuko ubu muri aka kanya abanyabujumbura n'abarundi batari bake bo mu gihugu hagati baratanguye kuruha. Uko rero kuruha gutegwa nuko abanyepolitike bamwe bamwe, abantu bo muri societe civile, gouvernement nabo mu mugambwe uri ku butegetsi badahuza ku bintu bari basanzwe bazi kandi bari basanzwe bapfa. Nico gituma rero twebwe icyo twifuriza Uburundi uno munsi muri uyu mwanya ibintu bitameze neza na gatoyi kandi abantu barushe, nuko by'ukuri bo kwicara bakayaga ibyo bintu badahuza namba bakagerageza kubitorera inyishu. Muri kahise ku Burundi harabaye ibiganiro byinshi, harabaye ibiganiro by'Arusha, harabaye ibyimo ibihe Dar es Salaam, harabaye n'ibindi biganiro byinshi n'igihe cya independence cyo kuronka independence harabaye ibiganiro kugira u Burundi buronke independence. Yewe rero cyo mvuga ku gatwe kanje nuko Barundi bo kwicara turumva yuko mu ndwi igira itangure hazoba ibiganiro. Nukuri abarundi boja ku mavi bakasenga, nukuri abarundi batanzwe mu Imana kugira abo banyepolitike, abo bantu muri societe civile, abo bantu bahanganye muri iki gihe bagerageze bahe agahengwe abarundi basanzwe batari muri ibyo bintu.
Icyo ni cyumviro cyiza cyane rwose
kuvuga cyane cyane kuri kurako kuri ibyo bintu byungene abarundi barushe. Igikuru umuntu ashobora kumenya nuko inyuma y'iminsi 40 n'ukuri abarundi bararushe.
Abarundi bararushe cyane rwose. Icyo kibazo nico tuhava tutandukira mu kanya gaheze ariko nashaka n'abandi bashinga na turi kumwe ngahabagire icyo bavuze ku ngaruka mbi cyane cyane ku byerekeye ubutunzi bw'igihugu. Richard Kiramunda yavuze abana batakija ku ishuri, imishahara ishobora kubura eka n'abantu babura ibifungurwa. Mushiha na Diomede Misigaro ikintu mubona cokorwa kugira ngo ibintu bihinduke abarundi basubire gutekanirwa niki?
Frederic murakoze cyane, twambwiye ko uramutwara kubatumviriza nkaba ndamukije n'iyo risha numva afite byimbere bizima. Abarundi kugira ngo baganire nta n'umwe abyanze mugabo gihe cyose abantu bariko baraganira nutereza guhagarika ibintu byo kudadaza no kuvuga iyo ushaka ko uganira n'umuntu ntabwo kwambi kuvuga ngo ibyo nshatse bitabaye ndabyaha
icyo kibazo munshiya nahe Diomede cereke ibiganiro turakigaruka ko nashaka tuvuge cyane cyane ku ngaruka icokorwa kugira izo ngaruka zose zihagarare
okay turazi kuri abo abacuruzi bo mu Cibitoke cyangwa abantu babaye Bujumbura ibyo by'abacuruzi bafite ubwoba ntitugikora neza ntihakigenda bifite ingaruka mbi cyane cyane ku bantu bari mu gisagara cya Bujumbura ejo navuganye n'abantu batari bake bavuga ko ibintu byose ari indyo ari biki byamaze kuduga nk'uko rero ishara bivuze abantu bararushe hageze uko abarundi bose baganira bakaraba inzira imwe kugira ngo tuve muri izo ngorane mu rwego ruhagarara utagira uzodushikana nibaza ko rero n'abo banyeshuri birirwa cyangwa bajya abana tubonerwa ku mabarabara n'ibiki n'ibintu biteye isoni nibagire bicare atavuga rumwe na leta bicare mugabo nubwo uvuze kuza kubisubiramo bose bagende bavuga bati ni nawe tugiye kwicara reka rizaho kizovamo ntugiye uvuze mu Rwanda bitakunze ntagishoboka
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko nabivuze tuhava tugaruka ko mushyira Innocent Bano nashaka namwe mugira icyo muvuze ku ngaruka zitangwe kwibonekeza ku buzima bw'umunyagihugu umunyagihugu yahora atekaniwe umunyagihugu yahora afise ibyo afungura aja gusoma yidegenza izo ngaruka twumva mu Cibitoke ziri ni Bujumbura ikaziri no mu ntara ya Kirundo ahantu hose ikintu icyimvire mushikiriza kugira ngo ibintu bisire mu butungane n'iki
cyumvira je nashikiriza nuko inzira zose ziko zirakoreshwa kugira amahoro ashobe kugaruka mu Burundi ari cyo cyonyine gishobora guha agahengu ya Burundi ingorane zihari turabibona no bindi bihugu niyo habaye nk'ingorane habaye ingorane zikomeye cyane cyane usanga n'igitoro kibura ugasanga bitabizanye ingaruka mbi kuri ibyo bihugu no mu Burundi rero ntibitangaje ko hari ingorane zihari nibaza ko igikuru ruko aborondera inzira z'amahoro kugira ibyo binshe kubamo niba barundi boronka agahengo naho ibindi bishobora kuba no kubera ngo bishobora kuba mu biganiro cyangwa bishobora kuba muri ibi igikuru nuko inzira zose z'amahoro zoshigikirwa
mushya ntahe Richard Chiramunda havuzwe ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuntu ibiganiro ari byo bishobora ukemura izo ngorane zose ziri mu Burundi ariko amatwi adusumira abanyapolitike batavuga rumwe na leta basa nabiyamirije intumwa ya ONU mu Burundi Said Jinita bakabavuga ko yoba afise uruhande yegamiye ivyo biganiro bizogenda gute ntituramenya niba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu azogena uwundi mutegetsi canke azomugumizaho uko bigenda kose turabona ko ivyo biganiro bisa nibirimo intambamye muri iki gihe ikintu mwifuza ko cokorwa kugira ngo wa mugambi mwashikiriza uko abarundi bakumvikana bagaha agahingwe abanyagihugu bose bamaze iminsi irenga 40 bari mu kajagari ka politike ikintu mwoshikiriza cimvura mwoshikiriza niki
ego ibyo turamaze iminsi tuvyumva yuko hariho uruhande rumwe gwihakanye uyo mukozi wo muri Nations Unies mugabo nukubitegera ibyo bintu n'ibintu bisanzwe bishika kenshi ntibyotera uruhagarara ku barundi cyangwa ku banyamahanga bakurikirana ibibazo by'iwacu mugabo nukumenya yuko ari umukino usanzwe uhari muri negotiation zose aho umwe wese abashaka kwikwegera ko kugira azoronke byinshi mu byasaba rero amatwe dusumira hariho bamwe bavuga bati ntiyumviriza ukuri kwamye ibihimba byose bibiri hari rero nabandi bakina kuwundi mukino bashaka kuvuga bati twebwe turabona yuko tudashobora kugira izo negotiation mu Burundi ahubwo kubera umutekano wacu tubwirizwa kujya kuganirira inyuma y'u Burundi kubera bamwe bafise amamandadare hariho bamwe batunzwe hariho bamwe bangajwe rero uyo mukino niwo uriko uragerageza gushirwaho muri aya masaha ariko arategura iyo ivyo biganiro nukumva rero yuko atari kumwanka gose kuko niyo makuru turonka atari kumwanka gose ahubwo ari gutuma bahura ku kintu cyo tuma bayaga neza bose yewe numva umengo bariko bajya cyane cyane mu kugerageza gutwara ibyo biganiro hanze y'Uburundi kugira abarundi bashobore kuganira mu mutekano ntangere atamuntu yiruka inyuma y'uwundi cyangwa uwundi yinyegeza kugira babashe kuyahaga hamwe umutima utekanye.
Innocent Bano ibiganiro bibereye hanze n'izo byo shikira byo fundika amasezerano vuba twarabonye ko nibiganiro byabaye yarusha bitamaze igihe kigufi icimbo gishikirijwe na Richard Kiramunda mu kivuga kwiki
nk'uko Richard abivuze n'umukino wa politiki muri uwo mukino wa politiki jewe nibaza ko ntawushyigikiye turabyo turavuga abarundi bageze nibaza ko bimwe biri muri bya bindi by'amastrategi abanyepolitiki abatanga urwo ruhagarara bariko bakoresha bafite intumbero yabo bashaka gushikako bashaka yuko ibyo biganiro nk'uko urabona ko uno munsi basaba ikejo bagasaba ikejo bagasaba iki mbega ninde kwemeza ko nejo bibereye hanze ibyo biganiro ejo batoza basaba ibindi bintu nibaza yuko abarundi twarushe n'iyo mikino yo kuza baravuga ngo dukeneye iki ngo dukeneye iki nibaza ko igikuru ari uko amatora yoba ubu hakajyaho inzego abarundi bitoreye hanyuma igihugu kikabandanya kigasubira mu mahoro iyo mikino ya politiki bariko barakina nibaza ko atari imikino yo guhumuriza abarundi ahubwo ari amastrategi bariko barakoresha kugira bashike aho bashaka
ariko mushiga ntahe Innocent Bano muri iki gihe baravuga ko umutekano w'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta udashemeye na n'intumwa eka n'abategetsi bari i Dar es Salaam basavye ko imirwi itwaje ibigwanisho yobanza kuvyakwa imbere yuko ayo matora aba ico si cimviro cumvikana
mbega ndakubaza ka Frederic umuntu asaka yuko ibintu biteza kujyo bija ega no mutekano arashobora gutuma udashobora kuba akabandanya dadaza akabanashyiramo n'ibindi bintu byotuma no mutekano ari kubaho udashobora kubaho ni jewe nibaza yuko igikuru atari umutekano ahubwo igikuru aricyo bamwe bariko barondera
igikuru cy'umutekano mushya ntahe Diomede Misigaro
ibyo ntuzi ariko avuga Innocent ugiye kubiraba ikintu barimo ni kimwe twita ikinamuco nibyo barimo kugira ngo ahubwo uvuga ati jouer les prolongations kugira ngo barabe ko amwanya w'amatora urengana wamara amatora ntibarengana twinjire muri vacances de pouvoir bacyo bavuga bati none imwe twavuga bya transition reka bitangure nta kindi kintu na kimwe kuvuga ko bamwe muri opposition bari kwarondera atari kandi
mushyanahe Diomede ashikirije ibyo bari byo ni nkinamico cyane kugira ngo ikiringo cy'abatora kirengane habe ibyo bita vacuum atabutegetse buhari umuntu yiheje nk'ibwirizo washingira ukuntu ibitegekanye
oya so ngenda bibona nuko ibyo bivuga umuntu ageramiwe yama ariko abona yuko abantu bari bahanganye aribo bari mu makosa ibyo rero ntibyubaka ibyo ntacho bizana igikuru nuko abantu bamenya yuko ibya myerekano iri kwiraba sibintu cyane cyane byerekeye bya politiki n'ikintu kigomba gusa nibyo twita mu gifaransa revolution ni generation ihari irushe n'imyaka myinshi yo gutwagwa nabi nimba rero ubwo buruhe bwakorotse bukagwa ari CNDD FDD iri ku butegetsi jewe mbona yuko niyo yari kuba ari Prona itwara niyo yari kuba ari FNL itwara niyo yari kuba ari wundi mugambo utwara iki gihe cyo guhaguruka bakerekana umubabaro wabo cyari cyageze kuko sisteme zatwara Burundi zatwaye kujya nyene uko ku ntwaro y'igisirikare y'amakudeta ingene batwara nuno munsi niko bakibandanya batwara niho byerekana rero yuko abanyagihugu cyane cyane abakiri bato hagati y'imyaka 20 na 40 barushe nicyo gituma baciye bajya mu mabarabara bihurirana rero n'ibintu bya politike biriko biraba ku byerekeye ukwitoza kwa gatatu k'umukuru w'igihugu ku byerekeye gutwagwa nabi ku byerekeye kutaronka akazi ku byerekeye inzara iri mu gihugu niho rero byaciye bihurirana byose ukamengo ni situation politique iri kaotike mu gihugu naho n'abantu bashavuye barushe bahagurutse rero muri ico gihe su kuvuga uti ngo numukezo wa politiki n'abanyagihugu barushe
mugabo mushyana cyamunda abanyagihugu barushe bakwiye kuja hamwe bakikura ko intwaro ibaruhishije babikishije matora niko muri demokrasi bigenda ariko nagomba dutandukire ikindi kibazo gihambaye cyane rwose mwese mwashikirije muvuga ko abanyapolitike mu Burundi abatavuga rumwe na leta eka n'abatetsi bari muri leta bose bakwiye kuja mu biganiro bafite umugambi wo gutorera gahengwe abarundi barushe muri iki gihe mukamwavuze ko aba iyo mirwi yose kwari ibiri idakwiye kuguma ku ngingo yafashe eka no mu biganiro abantu banonose zereke biganiro bavuga ko guhurira hagati ari cyo kintu cyiza mu mishikirano ari byo bita win-win situation mu rurimi rw'icyongereza munshira ntahe Richard Chiramunda hari ikintu mubona batavuga numwe na leta boheba hari ikintu mubona abari ku butegetsi boheba
ikintu gihari ubunyene muri aka kanya cyoroshe n'ukwicarira ikibazo cyo kwitoza kwa gatatu k'umuntu w'igihugu kuko nico cyatumye abantu bagenda mu ibarabara ikindi naco nuko abari ko baragira imyerekano mu mwanya ariko harabi ibiganiro nabo bohagarika imyerekano kugira bubahirize ibyiyumviro bishobora kuva muri ibyo biganiro muri uyu mwanya nibaza ko ari byo byokogwa kandi bikaha agahengwe abarundi kugira umuntu wese ku ngambo yiwe abashe kwiyumvira yisununure abone yuko icyo uwundi yifuza gifisa kamaro vice versa mugabe ikintu gikomeye umuntu yanashaka gushikiriza nuko uburundi bw'imbere y'itariki 26 z'ukwa kane butazosubira kumera nk'ubwejo ubu nta muntu azotwara uburundi uko yishakiye amaze kubona imyerekano yabaye nuko rero abo bantu bose bazogenda mu biganiro bazokwiyumvire yuko ubu abarundi bakanuye batagishobora gutwagwa nk'impene nkuko muri iyo myaka yose iheze byabaye
egome ico ni cyimviro mushikije ihambaye mushya ntahe Richard muvuga ko abaganira boganira no kuzerekeye ikingo cya gatatu eka n'imyerekano ikabanza guhagarara maze bakayaga bashira hamwe kugira ngo batorere inyishu abarundi mushya ntahe innocent bano ivyo si vyimviro vyiza bishobora kugaruka na mahoro mu Burundi
zemanze kugaruka kwanza kugira aheje kuvuga ngo ibya revolution nico turakoresha amajambo tukabanze kuraba icyo asigura revolution mbega abari ko bagira ijya myerekano n'abashyigikiye ikiringo cya Pierre Nkurunziza abo bashyigikiye ikiringo cya Nkurunziza bogenda mu mabarabara bakagira revolution bakikura ko abo bantu bari ko bagira imyerekano twoyita revolution cyangwa twoyita kugoma igikuru si icyo nico turagira ku majambo igikuru ni uko abarundi bamenya yuko gukoresha abarundi ibiriko gukoresha abarundi ku nyungu zabo bikwiye guhagarara hari abarundi abanyepolitiki bari kwakoresha abarundi ku nyungu zabo ibyo bintu bateza guhagarika ibyo baza kumvikana kugira ngo ariko baragera kumvikana then nibaza yuko bafashe iyo nzira yo kumvikana hari ibyo batize imbere bateza kumvikana ibisigaye nabyo ni ukuvuga ngo babanze bavuge ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu nibaza ko ibyo byarenganye ko amategeko yari mwemereye kandi uburundi ni igihugu gihengwa n'amategeko ibyo baganira ko rero babiganire ko mugabe je ko nabibabariye harashobora kuza n'ibindi bintu bishobora kuvuga ngo bari kubaganira ko mbega nk'ubu ibyo byohera byo kuganira ejo ko tuzatwumva abazi haje abandi biyadukiza ngo abazungu batubareye ko ngo batangiye ibiti ngo bateza ngo kugira mariage ubundi butarabyemera amateka bizogenda gutya tuzaje mu barabara
egome Richard mushya ntahe Diomede Misigaro na shaka namwe mugire ico muvuze kuri ivyo zimviro ishikirijwe cyane cyane vyerekeye ikintu abo banyapolitike boganira
ni byiza ko abantu baganira kandi abarundi bamye baganira ubiye kuraba l'histoire y'u Burundi kuva kera abantu bamye baganira ariko nk'iki kintu umushinga ntari ishara vuze ngo cuko iyo manda ya gatatu banze gara ejo mundi habaye inama y'abakuru b'igihugu ba EAC abantu bose bari bahari bashitse ku cyumviro cuko kubera ko amategeko mu Burundi yamaze kwemeza ko ashobora kwitoza kuri icyo kibazo kidasubiye kugongera kugaruka urumva aragarutse ngimwe namira kugira cyo kudadaza nini wabo tugenda mu bintu tukira ngo abantu bumvikane deje mbere yuko bashika mu mwumvikane ibintu byaramaze gupfa ntacyo bimaze no kugira ngo abantu birwe baricya ibyo bya revolution rishara avuga nshaka kumubwira ko revolution ndi muri Amerika iyo abantu barushe ni intwari hari inzira imwe iyoboka bose niye baja mu matoro y'umuntu bakamwikura ndibaja mu barabara ngo bamene ibintu
nacho gituma rero nibaza ko ibyo bintu byo kongwa bwa ngwa
ariko ariko Diomede murazi ko ariho intwaro zakuwe abanyagihugu bagiye mu yarabara
donc Burundi bwabaye Burkina Faso ico kimwe nuko unyurishara heje ntuze bantu heje kubivuga innocent abantu bashigikiye ko Burundi zara bayo kwitoza bo manuki Bujumbura kweje muri twamubonye avuye ingoza manuka gushika Bujumbura abantu bari kubarabara bo manuki Bujumbura hotsindane ego mushobora kubona ko abantu bari kugutegetsa ubagaragaje ko bashobora kuvuga abantu muri mu misozi abadushigikiye mureke kubera ko turi mu gihugu cy'amategeko abantu ashobora kwigaragamba ubareke bigaragana nibajya tubona no bara majana 2 no bara majana 3 abandi nyamwishi b'abarundi batavuga nabo babaye abandi
tubibutse
abantu nibaganire ibintu byo kubuza abantu ko bakora ibintu byo kumena amabarabara kandi kindi jikino sayavuze aba politisi yakoresha abajya abana bariko barabahenda shaka kubibira kandi nuko igihe ibintu babemerera bitazoshoboka bizobagaruka bajye nyine bariko barabatuma
tubibutse tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'America risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya turafise umunywanyi w'iradio ijwi ry'America Hamless Muringaho muri neza
mwiriwe
muri hehe uri Bujumbura uri mu ntara yihe i Burundi
nimo nayo hakatita mu ntaka yanzu
urafise ikibazo unyarutse icyumviro ikibazo
yego kandi kamera ndabaza wo ino saba ni ne karavuka yuko ngo cha gatatu kuko kikwanya ngo byarenganye amateko yarabyemeye mbeka ari gihe ubutungane bwigira burenge ukavuga ngo ubu kwageze mu gihe cy'akarenganyo tukareke kalandarari mu Burundi hano cya kabiri nje novuga ngo menye intege abantu bari Bujumbura bari mu myirikano ahubwo bagira intege ngo ngeke ingufu kuko mu gihe bose asiri ndava akarenganyo kurenga amategeko ubu nta hantu kuko tukira nta hantu twari turaje hama havuga ngo n'amakayike ngo amamwe make ngo y'Bujumbura nagenda babyara ku mudugudu wa Amerika y'uko kandi umuntu ayo hagati nje mbona kuri ibintu byinshi wewe usaba nyaza ko yibereye mu makungu abanyagihugu ni benshi kimwe cyangwa bakeneye ariko kuza kubera ubwo bazambo na kuri bava ko zahabwa ibigwanisho ntanu ari buruhe baserura icyumviro cyabo usanga afite ubwoba bwo kurasa nko bumva Bujumbura bigenda
mu shyana ino samura shaka kwishura ivyo bibazo byose bishikirijwe mu mwanya wacu ijwi rya Amerika Hamless
Jeho rumba tinzi ka telefone je ndavuga naho ndi ngo ndi muri Sweden. Mugabo uyo muntu avuze ngo telefone ari mu kayanza tinzi ka telefone ari mu kayanza ko nadashobora kuderisha muri France. Icyo ashatse kuvuga ni uko ikiringo cy'umukuru w'igihugu bose ari abo mu bihugu bibanyi ari amategeko y'u Burundi bose barabyicariye babona yuko amategeko abimurekurira. Abagiye mu ibarabara nibisanzwe bagiye mu barakugira amategeko ashobora kubabwira ukuraho kuri igihe amategeko abari ukuraho kuri bateza kuba mu ibarabara mugabe igihe badadazi nuko bafite ibindi bari kubarondera kuko igihugu kitagengwa n'amategeko nyabari igihugu nuko bwa kuba basaba kugira igihugu cyabo icyo gihugu cyabo rabasabugira nibakigire mugabo twebwe nibaza ko abarundi benshi bashaka ko igihugu kigengwa n'amategeko ari bo nyene bategereza kugira tiraho no kuvuga biciye mu matora abo bitore nabo ni bacha gushiraho ninzira nziza mu butungane kugira bashobore kuborohereza kuko bene gihugu no batanga ubutegetsi kandi niyo batanga n'intumbero y'ubutungane mugabo intumbero y'ubutungane nizova mu ibarabara ko niyava mu ibarabara azoba ari barwa bijenge ibyo ntabye ntibibaho ama kubyerekeye naho ibyo byo kuvuga ngo mu makarte ngo ngabarundi baruguru ngo barango babuzwa nimbonera kwabuzwa nabo nibaza yuko icyo kintu bakoresha kimbonera kure nabivuze biri muri ya strategy mu byabaguma badandaza iziyumviro byabo bafite abo badaba bidandariza mu gifaransa bavuga bari ko bazura sur sensibilité zaba bashyigikiye abanyaburayi kugira abandanye babaha amafaranga nibaza yuko ibyo bintu bateza kubihagarika
ikibazo cha kiringo cha gatatu kiringo cha kabiri kuri bamwe ni kibazo umuntu wese agusigurira bivuye ku migambwe cyanke aho ku hantu ahagaze muri politike nagomba ico kibazo tube turagishize ku ruhande muri iki gihe dutandukiye cyane cyane ikindi kibazo cerekeye ikiringo cy'amatora kizokunguruzwa abatitsi bo muri leta baremeye ko bazokunguruza ico kiringo yamara turazi ko abatitsi bari bakoraniye i Dar es Salaam bari basavye ko ico kiringo cyo kunguruzwa indwi zitandatu no kuvuga ukwezi ni nusu mu shyana he Richard chila munda icho kilingo ntigishora kugira ingaruka mbi ku masezerano eka ku bwirizwa shingiro mu gihe bo gishira kure ugasanga bihuriranye nuko tamutegetse yoba akirongo y'u Burundi
icho no tangura kuvuga hoho kwigiza inyuma ikiringo cy'amatora byerekana neza yuko abo bantu bariko baragira bateguye imyerekano hariho igi ahantu bashitse batsinze kuko barifuza yuko amatora agenda neza barifuza yuko icyo kibazo cy'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kivugwa ibyo rero byaravuzwe mugabo rero nkuko umuntu ahagaze ku mategeko akaraba ingene baguma basunika icyo kiringo tuzova tugera ahantu atamuntu numwe imbere y'amategeko azoba akemerewe gukora muri icyo gihugu umukuru w'igihugu azohava ajya mu cyo bita dans l'illégalité assemblée nationale yonyene yatanguje indwi iheze session yayo twasanze nayo nyene iri mu makosa idakurikizwa amategeko ibyo bintu byose byo gusunika bizoca bituma abantu bariko baragira imyerekano bagira ingufu nyinshi zisumba kandi bariko bararonka nyinshi zisumba kubera ibyo bifuza byose bariko barabironka nico gituma twoca tusaba yuko ibiganiro rero ibyo bariko barashira imbere muri iyo ndugu iza byonyaruka bakagira umutima wo kurekura ibyiyumviro bahagaze ko bamwe bamwe mu ngambo zabo kugira iyo icyo biganiro ntibitebe gose nka bya biganiro twaboneye Arusha cyangwa handi hose bibi biganiro bigufiya kugira ntituje dans l'inconstitutionnalité ntituje mu ngingo aho atamuntu numwe agishobora gutwara uburundi butagishobora gukora
icyumviro cyiza cyane gose
yego nico gituma jewe cyose aba kikomeye cyane nuko ibiganiro byoba vuba ningoga kandi nibitebe kugira abarundi basubire ku mirimo tubashe kubaho nkuko twari tubayeho mbere nakarusho kanini kuko demokrasi izoba yatsimbataye gusumba kubera abarundi baba bahagurutse bavuga bati ibi turabyemeye cyangwa ibi turabyaha
icyimviro cyiza gishikirijwe na Richard Kiramunda mushe nahe inosamba no mu kivuga kwiki
mvuga aho duhurije na Richard nuko ibyo biganiro biterezwa kuba mu byo bumvikanye ko bariko bumvikanye ko nyarabanye politiki mugabo ica abanyagihugu bene gihugu benshi bipfuza nuko bitorenga igihe basizeho kuko amatora ashobora kuba amatora ateza kuba muri ibyo bihe kuko nkuko Isara ivuze wosanga haciye habaho ico bita vacances institutionnelles mu gifaransa donc ivyose byo cyaba bakajagara bimwe bashaka bavuga ngo nabo bari kushanga abanyepolitiki kuko uri muri opposition wamushaka ko ubutegetsi bava nawe ujeho niko bimeze iminsi yose ni umukino wa politiki donc bocha babonera bavuga ati ahubwo natwe harageze ko tuja ku butegetsi mugabo natwe twifuza yuko bene gihugu aribo bose urwo rubanza bakaja mu matora nkuko amategeko abivuga
mu kanya gato imbere yuko tuja ku munywa nyuri radio ya Amerika Diomede Misigaro muri baza ko hari abanyapolitiki bo bashaka badashaka kwico kiringo bwaba shaka ko bipfuza ko ikiringo kirengana maze mu Burundi hakaba nyo vacances institutionnelles bavuze
jeho kombo ni bintu biko biragenda kunguruza kuyonga amatora abi ntabwo ari cyumviro kibi kuko nabakuru b'igihugu byegereza ya se bari badusabye bavuga bakureka kunguruze gatoya kugira ngo tubahe umwanya nabo ababurundi opposition bashobora kwitoza iki cyumviro ntabwo ari cyiza mugabo jewe ndazi ko kubera ko dukurikiye ukuntu bariko bakora uno munsi hazi icyo cyavuga ati byatoreye umuti ejo akaza kwitinda turiko ntabivuze tugitangura n'inzira igenda muri ibintu bya vacances de pouvoir bace bajya mu kintu basabye kuva kera mutako atereza kuba transition Burundi rero ntibuze kuba muri transition ne pas fini nibubahirize abanyagihugu aba matora utsinze abese barundi utsinzwe tatsinzweho ibiganiro iyo numvise Rishara avuga ngo bamaze gutsinda ngo ko bashyize imbere iminsi mikeya muri ibi bintu turavuga nta butsinda nta butsinzwe turiko turavuga ko amatora aba mu mahoro dushyize imbere ikintu kimwe amahoro ku barundi bose abigaragara nuko nakubwiye Frederic ntabwo nibaza ko ari abarundi bose n'abarundi bake ni byiza muri demokarasi niko bigenda y'ikintu kitagenda neza
mugabo ishare na jemedi naho baba ari bake baba afise ico basaba
n'uko ndavuga muri demokrasi nga muri Amerika utuba nabo abantu bari 50 baraza n'icyo bakavuga ati ikintu ikwiye guhindurwa urasanga abashinga amateka baricare baracicariye ari kirengana kikarengana niko bigenda mu mukino wa demokrasi umukino wa demokrasi uba mubi iyo witwaje demokrasi ugatangura kwica iyo ntibikiri demokrasi sa dubyenzo anarshi
ubwo
twebwe nibicare baganire ntawe wabujije problema mugabo ikiringo turibaza ko kitakuye kurengana kubera ko twatwiriye turubye muri vya vacances provisionne ni navyo ugiye uraba baguma bongera uno munsi iki ejo iki hige ejo hazoba iki nuko
mwese mwavuze mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu boganira umwe wese nta nane ku ngingo yafashe ico nikibazo tugaruka ko mukanya ariko muri uyu mwanya turafise umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Richard Ndikumana akaba mwiriwe neza Richard
mwiriwe
neza muri hehe
ndi Bujumbura
urafise ikibazo ubaza bashaje
nari mfise intererano
yego
ku bintu bya mbere batanguye kuvugira ko aba bavuga batavuga rumwe na leta ngo biyamamaza ngo ari bakeya gose
yego
no bamenyesha yuko yataba ari leta ibuza abantu ngo baje mu ibarabara bagaragaze akababaro bafise ku kingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu abantu baba bari mu ibarabara abari sinzi mwarabonye igihe bavuze ngo harabaye kudeta ingena abantu bari baje nabari ruguru bose bakaja mu mabarabara aho bavuga ngo nakagwa gatoya ngo kabantu bijyana amajana abiri niba bazobaze mu ntara za ruguru hose ingene bashatse kwigaragamba hanyuma bakabankira bakaca babakubitamo amasasi bakabica bakabarasa marakimogene
muri ko muvuga ko abantu bari banezerewe nuko mu Burundi habaye kudeta
bari abantu baranezewe kubera babonye ati bya bintu birahindutse umukuru w'igihugu aravuye ku butegetsi
aho se gusubira inyuma nk'ibirenge mushiga nahe Richard gusubira mu makudeta mu Burundi
gusubira mu makudeta twebwe twavuga tuti si kudeta nabone baravuze ko atari kudeta ko bashatse kugarukana ibintu mu buryo kubera amakudeta muraza amakudeta haba ko n'umukuru w'igihugu ashobora gupfa bamwica
Ego medeka tuwaza bashinga ntahe turi kumwe ngaha bagire ico bashikirije kucimvira ushikirije
kandi nagire nongere ko
Ego
nakerekeye bivavuga byo kujya amatora ibi bintu by'amatora byatangwe kujamo amanyanga kuva bagitangura kwandika abantu leta rero igira amayeri irima n'amakarata karanga muntu abantu batavuga rumwe na leta bagenda mu makomine atwagwa n'abasendede bakabima makaranga muvugira nti bashobora kuronka ikarata y'amatora rero ubuye bagezaho rero batanga ngo batange ikarata y'amatora bazitanze mu kinyegero batamenyesheje n'abantu aho baza kuzitorera rero amatora yatanguye kwibwa muri ubwo buryo nico gituma ubuye naho amatora yoba ni bya bindi byo gukwegera ko batavuga ngo umukuru yasinze nibi haruro byo muri DNLG yarere kanyingene boyize amatora asama atora ya haruwe babiteguye muri ordinateur n'umuntu yabiteguye ari muri Cote d'Ivoire batamuha nationalite ubu ni waserukira Burundi muri Cote d'Ivoire
ego medica tusabe abashinga ntahe bari ngaha bagire ico bavuze ku vyimvira mushikirije mushinga ntahe ino samba no mushinga ntahe icara avuze ikibazo gihambaye cyane gose kivuga ko yaba abashaka kugira imyekano badatuzwa abagira imyerekano aba ari isinzi ico cimvira mu kivuga ko
je nibaza ko abagira imyerekano bagitangaga imyerekano nta numwe babuze kujya kugira imyerekano mugabe igihe imyerekano ibuyemo ico bita inselection bagatanga gukoresha ingufu bakoresha igwanisho nibaza yuko nta leta nimwe ku isi uhereye no ngahe buraya ukaja muri leta zindi mwarabonye byabaye Baltimore na leta nimwe igipolisi na kimwe cyo kwemera ko nawe uje ufite igitwaze meze gutufata ikigwanisho ngo nuko ukaje muri ngo witse mu manifesta ntibibaho leta riteza gukingira bene gihugu aho bari hose nuwoza yitwaje icyo yitwaje cyose naho yabafite ukuri mugaba kuko kuri akabagutisha mu ngufu nta leta nimwe bimwemerera abo bantu ba igituma leta iri kibuza abantu
yababujije niba za ko bazanye ibindi bintu ibyo leta itari yiteze bari bashaka kuvuga manda y'umukuru w'igihugu mu nyuma za kuza bamugatanga bafise amakarashinikov bagatangwa guturira abantu bagataha kwica abapolisi na hamwe byabaye kwita ahubwo leta y'u Burundi n'abamarayika kwera ubwahandi naho ngaho i Buraya bibaye usanga abapolisi ahubwo bashyiramo amasasu niriwe ngaho i Burundi gusa ahubwo n'ugushimira niyo leta n'abo bapolisi ko bigenjeje neza.
Ego moshena Diomede misigara namwe nashaka mushure ikibazo kivuga ko amatora mu Burundi ashora kuba yaribwe kuva mu ntango ko n'igihe yoba ivyo vamwo bisa nibitokwemerwa ico cimviro mu kivuga kwi
ico cimviro Frederico wakoze ku mijambo ibyo byose yishuye uwo batanze inyishu zibiri avuze ko abantu ari benshi abashobora kugira imyiyerekano mu musozi hijya no hino ko bagiye babavuze agashonga bakavuga ati amatora ibyo kwandika byara urumva ni contradiction iri mu byari kwavuga icyo no vuga ni kimwe niba koko abantu ari benshi nuko bavuga ngo bari bamanutse ngo benshi ni benshi reka aje mu matora hanyuma asindwe mu matora batsinde koza bari benshi mugurumva ko yamaze gushyira amakarita kabijya akavuga ngo no ngo n'amakarita barayabimye ni biki nizanzira zo kwerekana ko ejo nubwo azoja mu matora resultat d'avance bamaze kuyana kuko ubuzotorwa bazovuga ati twari twarabivuze amakarita yari yarinjwe bari barayimye abantu bamwe bayaha abandi
ariko
kuvuga ni kimwe nashaka kubwira umushinga ntaye rishako nshigikira kandi ibintu savuze manifestation ni different na nuze ya insurrection amato demokrasi mu isi yose aha muri Amerika turahari abantu iyo bagenda kwigaragarambya barabifitiye uburenganzira
ariko aho no kuba no gutandukanya icatsi n'ururo moshe na Diomede Misigaro so kuvuga ko abantu bose bagira imyerekano bose baba bari muri insurrection reka ariko duce dutandukira no kuri ico tubandanye kuri ico kibazo tubaze moshe na Richard Kiramunda moshe na Richard Kiramunda mugire ico muvuze ku vyimvyo vyashikirijwe na Richard Ndikumana avuga ko mu Burundi abogira imyerekano bari benshi cyane gose mu gihe batotozwa akaba yavuze kandi ko n'amatora ashora kuba uko yogenda kose yibwe kuva mu ntango ivyo vyimviro bibiri muvuga kwiki mushya ntahe Richard Kiramunda
ego umushinga ntahe Ndikumana ibintu avuze bisa n'ibintu ari byo kuko mu Burundi aho bariko baravuga bati numvise bamwe muri abo bantu dusangiye ikiganiro bavuga bati ngo abashigikiye umukuru w'igihugu abantu barimo umugambwa CNDD-FDD ngo ntibigeze ngo barifashe ngo ntibigeze baje mu myerekano kugira nabo nyene bagaragaze icyongero cyabo ibyo bintu nashaka kubabwira yuko n'ukuri si byo na gato kuko igipolisi uko kimeze uno munsi kiriko gikorera umugambwe uri ku butegetsi ubu igipolisi uko kirimeze uno munsi kiriko gishigikira umukuru w'igihugu ahari kubera kibuza abanyagihugu kuvuga guserura ibyumviro byabo kubyerekeye iyo manda ya gatatu icyo kindi nacyo cyerekeye amatora yimirije kuba nta bubeshi na bumwe mu byo yavuze murimo kuko amatora abanyepolitike benshi n'aba muri societe civile baramaze kubivuga kandi baguma babisubiramo ati amatora yaribwe kuva kera ati amatora yarateguwe n'abajya abantu babiri bo muri seni barabivuze bashitse mu Rwanda mu buhungiro ati ni gupanga byarapanzwe ati sende dizoronka ya a FNL zoronka ya a iproni zoronka ya a ibyo rero si ibintu bisigaye ari impisho n'ibintu bigaragara donc
kugira Kiramunda ivyo
byo kuvuga bati ubutegetsi ngo buhari ngo abantu babushigikiye ngo ntibagire imyerekano si byo namba kuko imyerekano iragigwa nabagwanya ubutegetsi nabagwanya icyo kiringo cya gatatu mugabo imbere yabo hari abapolisi bababuza kandi bayobokera umukuru w'igihugu bakayobokera n'umugambo uri
ku ibyo birego mushe na Richard ntibisa n'ibirego vya byashikirijwe mu 2010 ariko amashyira hamwe eka ategamiye leta atanyungu za politika afise mu Burundi akaba yaremeje ko aya matora yabaye neza eka n'abarorerezi bavuye mahanga bose bakaba baravyemeje ivyo birego vyari bihari reka ariko tubandanye ku wanyu wanyu wacu eka ku munyu wanyu radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eugene mwiriwe neza urihehe urihe mu gice cha kihe cy'u Burundi
ndenga
ndinga mu gisagara cha Bujumbura.
Yego urafite ikibazo?
Yego ndafite ikibazo ahakumbere ndagitumbereza kuri rishakira munda.
Oh yego.
Yego jewe ngumana babaje araje nkuko iyi migumuko bayiteguye. Auraraba uko tumenyereye uko ama manifestation yandi aba mu bindi bihugu turamaze kuyabona. Ndega garishari uko namwe muzi uko imigumuko iba nuko unye ko guturira abantu mugatira modoka mugabutano ko bagenda gukazi mwaragiye mura je mugakora ivyitwa byo ko muragira ahubwo muri ko muratinya matora kuko ukuntu bari ko baratinya matora sukundi umukuru w'igihugu niwe mukurira mu barabara umukuru w'igihugu amukurira mu kazi k'amatora ema mwari twaje ngo ibigwanisha zahawe imbonera kure twe imbonera kure tubana nazo mbega iyo babaze hayirwanisho uyu munsi ziba ziko zikora gute je narabona ndashima mbere n'umugabo uri ku butegetsi ukungene ugaruka rwabo rwitwaye ahubwo nyabuna abanyepolitiki batavuga rumwe na leta nibaje hamwe babone yuko izo bateguye byose atakamaro bifite kuko imigumuko bari bateguye yaramaze kuboneka icyo bari bagamije kudeta yarabananiye mbega uyu munsi ko bagaragaje icyo senare igeze kubariza ibwiriza shingiro yashyizeho uyu munsi bakaba bavuye mu ibarabara tubite gute uyu munsi bariko basaje kunguruza amatora batabiyamiriza urya anyayikara bakoreye yari amaze iminsi urya amaze iminsi abakoresha ibiganiro bakora mwiyamiriza yuko ngo yabahengamiye ku butegetsi none abantu twebwe tuzabafata gute tubafate gute ko mbona babaye nk'umwana aheye mu kwaha ahubwo nibavugisha ukuri niba adasaka amatora ivugisha ukuri twebwe tubandaniza amatora twebwe abanyagihugu tuzotora uwo tubona adifite imigani myiza kandi afite icyo atumariye
hanyuma
mvuga gutya icyo nagomba nongere ko sikindi urabona yuko basabye kongereza iki kiringo kandi cy'amatora nicyo nusaba ahakomere nkasaba leta nihabere magabo kugira ngo ntituzabure dushyira muri za ntwaro gufata kibanza kuko nta kindi bashaka bariko barisamaza
Jene wabaje ikibazo umushana Richard Kiramunda reka acishure Richard Kiramunda
zo kiroroshe cyane kwishura kuko ari mu Burundi arazi neza yuko ibiriko biraba mu Burundi abantu babibona kubiri uravye aho bahagaze abari ku butegetsi baravuga bati muri ayo makarati hariho haraba imyerekano ngo abantu bariko baraturira abantu bakavyica abandi nabo bari bategura iyo myerekano bakavuga ngo sivyo kandi ubiravye byukuri ukaraba inyifato igipolisi n'igisirikare bafise imbere yabo biyereka nuko ubona yuko ubutegetsi hari ikintu bushaka kuzimya bushaka kubuza abantu kuvuga ibyo rero byo guca bashaka guta ibyaha ku bandi umwe wese agata icyakora nibyo bitubuza kujya mu biganiro byihuta kugira dutorere inyishu ingorane turimo bareke rero abarundi nibareke n'ukuri guterana amajambo gutera kwagirizanya ku bintu bitadutorera inyishu ahubwo barondire ikintu cyonyine kiduhuda cya mbere nuko ubuzima busubira kumera uko bwari bumeze mbere abantu bagasubira ku kazi abantu bagasubira gukundana abana bagasubira mu ishuri abantu bakava mu ntara bagasubira kurima bagasubira gusuma
icyo ni urashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose mu shyana y'irushare
ari naka afise ukuri cyankunda atagira uko je nifuza yuko ibyo bo biheba ahubwo bagashira imbere ibiganiro kugira umwe wese yumvikane tuve muri aka kaga
mu shyana y'irushare kiramunda mushikirije cyumvire gihambaye cyane rwose kivuga ko abarundi bakwiye kubwirana ukuri bakwiye kwicarana eka bakaraba ukuntu bogarukana umwizerano eka bagasubira bakizerana icyo kintu gihambaye cyane rwose kandi mwashikirije mwese ikibazo gihambaye mu ntango ikibazo kivuga ko abanyapolitike bose bari koraganira bakwiye kuraba aho bohurira kugira ngo ntihagire abanana ku mpande zo ku ngingo bafashe ku ruhande rumwe rumwe mushyanahe ino sambano ivyo vyimviro mu bivuga ko iki muri ivyo biganire mu gihe vyoba ikintu mubona murabona ko mu bategetsi bari mu Burundi nivyo harimo imboneza murabona ko bazokwikiza ubushinga ntahe bafise basanganywe kugira ngo barabe ko muri ivyo biganire boshika ahantu bumvikanye abarundi bararushe risha ino sambano
Jeni baza ko ibiganiro si bibi kandi ibiganiro naho tubari ingorane uno munsi niyo ari mu gihe cy'amahoro abanyepolitiki bateze kama bari kwaganira
kuko bafise umurimo umwe korohereza ababatora ababiyumvira ko bashaka kurongora iminsi yose banye politika bateza kuba ariko baraganiye ibyo baganira ingene baganira nibo bamenya ibyo bateza kuganira ko rero kintera amakenga ni kimwe kintera amakenga nuko twama dushaka gufata ibiganiro tukabiha intumbero y'ibihe twasezereye ifo ko ibiganiro tubiha intumbero yo kubamenya twubaka demokrasi twiyemeje nituyindi intumbero icyo ni kintu gikomeye cyane abanyepolitiki byateza kuganira ko nuko twobanya mu nzira ya demokrasi kubanya mu nzira ya demokrasi nako nuko bateza gushyiraho umwuka mwiza kugira abanyagihugu aribo ba demokrasi iraba aribo kuko aribo nyine banyeneyo bategereza kuzaho bakavuga bati twebwe twemeye yuko habuye uwo muri opposition habu utari muri opposition twe nitwe tuzomenya ko akwiye kudutwara kandi akwiye kudutwara ibyo nibyo bateza kwemera hamwitsiye nabyo jeni badaka ibyo biganiro ntibiduteshe umwanya na leta no yisaba yuko ibonye ko atanga kujyamo amahinyu hariho benshi bemeye kujya mu nzira y'amatora batari muri leta bo muri opposition niboroga nibategura amatora bagende hanyuma ibindi nabyo bazabishikiza mu nyuma mugaho amatora yabaye nifuza abarundi baje mu matora hanyuma turongwe gute kuko iki kirimo ntizohera hazaza n'ibindi biringo byinshi kandi abarundi bazakoma ari kwatora mugaho twataka ko ibyo biringo byo tuzokurikira bazokoma amatora aba barongoye atamukazo atamenase n'imihari iki nashaka gushikiriza nashaka gusaba ibihugu bibanye badufashe hagukokeza barundi babwira abantu ni muzi wacu ahubwo babwire bati tubikire muze mu matora ibyo bihugu rono bisaba nk'umurundi ko bogerageza bakareka gukokeza
ego be
twavuze mu cyitoki ngo benshi usanga bari kubafata ariko bajya bukazaruhwa kubera iki kubera ko hari ibihugu byabibanye bishakwa biguma bikokeza ibyo bihugu byabibanye nabyo no bisaba kuko twamye tubana kuva mbere hose mu mahoro uburundi bwamye bubana n'u rwanda neza ubundi bwamye bubana na kongo neza ubundi bwamye bubana na tanzania neza k'ibyo bihugu nabo nyene ibyo biganiro byoba byose
mushyira inosamba muri ko muvuga ko hari ibihugu biriko biratoteza cyangwa ibihugu biriko birosha abarundi guhunga igihugu cyabo
ni ukubosha ahubwo kubafasirita kuko wumvise ngo uno munsi ngo kubera nayigumiye ngo nshafata ngo nshafate ubwato ngende kubera igihugu ngo utakinyakira twarabibonye mu myaka yahera kuko guhunga njye narabaye impunzi impunzi ndiko numva uno munsi nsi impunzi nkanje ko kera narahunga nca mu rusizi amasasa ariko anyuka ko ndiko ndaca mu rusizi njya muri kongo mugabo uno munsi umuntu afata akavarizi k'iyo ndahunze ngiye mu rwanda yashika mu rwanda agatanga ko byashaka yashika muri kongo agatanga ko byashaka ibyo bintu bita bituma abarundi benshi n'utarafite icyumviro cyo kugumbwa reka ngo umuke ndetse n'udakunyakira
reka duhe n'ijambo umushanahe Diomede Misigaro nawe nyine agira icyo avuze abarundi barakunda kuvuga ko uburundi butazigera bugwa mu manga muribaza ko muri ibyo biganiro mu gihe byo bandanya muribaza ko abarundi bazoshira imbere bwa bushingantahe basanganywe eka bakagira icyo bumvikanye bagahurira hagati umushanahe Diomede Misigaro
abarundi biyumvira ko Burundi butazigera bugwa mu manga ibyo ntawe tubishima kandi ibyo twifuza ariko iyo turabye intumbero uko abantu bamwe uko bavuga uko badadaza uko bagirane niho hari uko nuko inosa bivuze nibyo biganiro hagira wiyumvira uti eske ibi bindi tuzobwira afite kuganira nta kizovamo bizodushikana he mugabo ikiganiro ntaryo umuntu acangiriza ariko jewe iyo ndavye ko iminsi yose amari ko barahindura uno munsi ni iki ejo ni iki hirya ejo hazoje iki nayindi ntumbero ni uko amatora atoba ngira maze kumva abantu bamwe muri opozisiyo hanze bavuga bati no ibyo by'amatora dahera tubihagarike tugire imyaka ibiri ya taranzisiyo ibintu byose by'uko kundi twita tuzoganira tuzokora iki cyangwa uyu musekereti uyu intumwa mpuzamakungu turayanze kubera ko ivuga rumwe na leta aba bakuru b'ibihugu ko bashyigikiye ibyo leta yifuza turabyanze urumva nibyo bya bindi byo kudadaza ndizeye ko mu barundi gushika uyu munsi abashinga nayo bakihari
tubibutse
barakora bamenye ko bizobagaruka ejo bundi abantu bakurikira bazobabaza bati none ko mwavuze ko mugiye kuganira ukamutaganiye n'izi bintu mwadushizemo n'ibiki
Twizere.
Ego me mushyana he Demeda.
Reka mbeze Frederic hariho abantu badukurira hari nk'abasenyeri hari ibihugu ngaha biriko birafasha twizere ko bari kubafasha mu nzira nziza yotuma amahoro mu Burundi turatumaze imyaka 10 dufise yobandanye.
Ego me mu gusozera ndabona akanya katujanye umwanya muto muto cyane gose nk'umunota umwe mushyana he Richard Chiramunda impanuro mwotanga muziha impande zose muri iki gihe ivyo biganiro abarundi bose babihanze amaso ni hize
yewe icyo no vuga gusa mu gusozera mu majambo makeya cyane nuko twokubahana mu byiviro byacu umwe wese ashigikiye ashikirije icyumviro ciwe abandi bari mu ngambo iri mbere bakacubaha bakacumviriza bakagihiteka niho uburundi buzotera imbere kuko twama dufise izongorane yuko twama dushaka gukengera icyo uwundi avuze tugashaka yuko umurundi ashigikira icyumviro uca wibaza yuko atabwenge afise atakuri afise ikintu ca mbere umuntu yarabwirije kugira nuko umuntu yo kuba icyumviro uwundi muntu atanze niho izo ndankano uko kwicana uko kwinubana yo hapa bihera mu gihugu cyacu.
Impanuro nziza amushyanahe inosamba no namwe mu kanya gatoyi cyane gose impanuro mutanga nizihe
je impanuro notanga nuko abarundi bo kwifata babandanye bifata nabo bari mu myerekano ko bogaruka bakaja bakabivukuzimu bakajibuntu bakabona yo ku Burundi ari ubwabo abo ba ubwo gwaruka ruko muje mwibara kamenya uko kazoza kabo kare ngahe Burundi kazoza kabo ntikari mu guhamagarirwa kujya mu migumuko ahubwo bari bakwiye kujya hamwe bagasaba abanyepolitiki iyo bicanye ku Burundi goguma ari igihugu cy'amahoro igihugu cya demokrasi ko bonyene bafise ububasha bwo gushiraho abo bitoreye no kubakura bakabakura nico nashaka gushimikira ko ibiganiro byose bizoba bibe mu iyo ntumbero y'amahoro ntibe mu ntumbero y'ugusambura.
Nawe mushyanahe Diomede misigaraho mu gusozera impanuro mwoha impande zose haba abari ku butegetsi haba abatavuga rumwe na leta ni nkizihe mu iki gihe hitezwe ko ivyo biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe ONU bishobora kugira ico bivuyemo.
Impanuro notanga ahubwo nashaka gushima ko mwaduhaye ijambo ariko impanuro totanga muri aka kanya ni yuko abarundi bakwiye kwifata ko twamye tuvuga ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki ntikirangwe n'ingwano n'inzangano ataho zihagaze ibintu twari ko tuvuga ko twashize inyuma nk'ibyo bigombaza kubungira gutandukira jewe nduyu we buruyu n'icyumviro gishari yavuze uko umuntu yumvira icyumviro cy'uwundi ariko igihe wumvira icyumviro cy'uwundi ugishima wemere ko nawe iyo bakubwiye ati icyumviro cyari cyo mugabo muri iyi nzira umengo ntigitumbereye ubyemera ntubifate ku mengo bagusubije hasi.
Ego me Diomede misigaraho urakoze cyane gose ku kanya waduhaye turagushimiye Richard Chiramunda ku kanya nawe waduhaye n'ivyumviro byiza mwatanze turagushimiye nawe mushyiranaye inosambano ku vyumviro byiza mwatanze mugire umugoroba mwiza aho muri hose abarundi nabo batekanigwe bagire amahoro tuzosubira mu kanya gatoye ko mu isaha imwe turashikiriza ikindi kiganiro mwakoze.